twashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 z'ijwi rya Amerika. Ikaze mu makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Jewe Diane Nininahazwe. Ubutungane bw'u Burundi bwemeje ko Dieudonné Murengerantwari aheruka gukomborwa mu mabanga y'umukuru w'ibanki nkuru y'ico gihugu BRB mu mfunyapfunyo ari mu minwe y'inzego z'iperereza kwako ivyaha vyo kunyuruza no kubangamira ubutunzi bw'igihugu no gukoresha amafaranga y'inkomoko mbi.
Abantu bakamenya ukuri dosinge niba yaje amakosa yakozwe amafaranga ya BRB na amafaranga y'igihugu n'abari imbere y'uyu n'abategetsi bari bahaye inte ntaruhara ifisemo ube gitubwaye bari muri ubu ni bwinshi.
Uyu ni Faustin Ndikumana, umuhinga mu vyerekeye ubutunzi atwaye ishirahamwe Parsem. Aha Faustin Ndikumana asaba muri make ko abatwaye BRB bose bokorwa ko amatohoza. Kuyavugwa ku Rwanda, ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch giriza leta ico gihugu guhonyanga agateka kazi na muntu no kubangamira abatavuga rumwe nayo bataba mu Rwanda. Leta ico gihugu irabihakana. Muyageze hirya nino ku isi, akanama ka ONU kajejwe agateka kazi na muntu kirukanye Uburusiya mu murwi w'ibihugu bikagize. Turabigaruka ko tunabafitiye nayagezeho mu intambara ya Israel no murwi wa Hamas mu ntara ya Gaza. Musangwe ikaze. Nongere ndabahiga keye ni kaze makuru yo muri kino gitondo nshuti bakunze bijuru rya Amerika na makuru duhera mu intambara ya Israel na Hamas umurwi ho muri Palestina ibandanya. President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yiyamiriza avuye inyuma ico yita ububisha bwa Hamas. Fidel Niyongabo atubwira ibindi.
Biden n'icegera ciwe Kamala Harris baravuganye ku telefone mu masaha ya kare yo ku munsi wa kabiri n'umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu. Baraganiye ku kugena ibintu vyifashe muri Israel. President Biden yaratangaje ingingo we n'ibindi bihugu bicuditse na Amerika vyafashe mu ntumbero yo gufasha Israel inyuma y'ibitero vy'umugwi Hamas. Barerekanye umubabaro wabo ntangere ku makuru avuga ku bunyamaswa abagwanyi ba Hamas bakoze ku basivili ataco bazira. President Biden yatangaje ko ababajwe cyane n'ibiriko biraba muri Israel ko yamara ukwiyemeza kwabo kuvyerekeye gushigikira icyo gihugu bivuye inyuma ataragaseseshwa rumuri. President Biden ati,
"From this moment we must be crystal clear. We stand with Israel.
Ntiyagire amazinda haba na gatoyi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irashigikiye yivuye inyuma Israel. Tuzokora ibishoboka byose kugira abayahudi hamwe na leta ya Israel igendera kuri demokrasi bashobore kwivuna umwansi uno munsi n'ejo haza nk'uko twamye tubigenza." President Biden mu majambo yashikirije kuva umugwi Hamas utangura ibitero vyawo kuri Israel yagumye ashimikira ku bunyamaswa bw'uwo murwi mu bitero wakoze vyo ku butaka mu mazi no mu kirere. Ibyo bitero byahitanye abanyagihugu ba Israel amajana n'amajana, abandi barengaho barakomereka. Umuhanuzi wa President Biden ku bibazo by'umutekano Jake Sullivan nawe yarayatangaje ko atawuza abanyamerika 20 cyangwa barenga bari muri Israel boba baherereye.
Fidel Niyongabo, urakoze. Tuve ku rupapuro rw'ivya Israel na Hamas tubandaniriza mu vya Ukraine n'u Burusiya. Akanama ka ONU kajejwe agateka kazi na muntu kanse kugarukana Urusiya mu murwi w'ibihugu bikagize vyafashwe nk'ikimenyetso co kwiyamiriza intambara ico gihugu kibandanya muri Ukraine. Fidel, turacari kumwe.
Uburusiya ntibwashoboye gusubira kuronka ikibanza cabwo mu kanama ka ONU kajejwe agateka ka muntu inyuma y'uko ibihugu bitari bike biri mu nama rusangi bitoye kuri uyu wa kabiri kutemera ico gihugu muri ako kanama. N'ikimenyetso kutwigoro tw'amakungu two kubandanya gushigikira ingingo yo gucira ivo mu Burusiya kubera ibitero bubandanya gukora muri Ukraine tugifise ingaruka zigaragara. Uburusiya mu matora yo kuri uyu wa kabiri ntibwashoboye kuronka ikibanza na kimwe mu bibanza bibiri byo mu kanama ka ONU kajejwe agateka ka muntu bigenewe ibihugu byo mu karere k'Uburaya bwo mu buseruko. Albania na Bulgaria nivyo vyatahiye ivyo bibanza. Ivyo bihugu vyombi birashigikiye Ukraine. Nyamara Uburusiya bwashoboye kuronka amajwi 83 munsi gato y'igice c'amajwi y'ibihugu bigize inama rusangi. Vyerekana ko icizere c'Uburusiya kw'amakungu azogeraho yibagira ingwano muri Ukraine kifise ishingiro. Amatora yo kuri uyu wa kabiri ni igipimo ku gikorwa kiyobowe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi cyo gucira ivo mu Burusiya kubera ibitero bubandanya gukora muri Ukraine. Kuva Urusiya rutanga ibitero muri Ukraine mu mwaka urangiye, hafi ibihugu 150 byarashigikiye ingingo za ONU zisaba ko buva muri Ukraine atavya bubanje gusaba ibihugu bitari bike byafatiye ibihano byo gutunza Burusiya yamara hari ibindi bitari bike byabandanije kutagira uruhande bihengamiyeko.
Ijuki Amerika Washington DC mukirundi no mukinyarwanda turabandanye namakuru twafitiye muri kanukanya ku mugabane wa Afrika. President wa Liberia George Weah yiteguriye guhiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije mu kiringo cyo cha kabiri numwe mu bakandida bahiganywe nawe mu matora yo muri 2017 Oriane Itangishaka.
Prezida Weah arika higanwa kandi nabandi banyepolitike 19 bayobowe na Joseph Boakai yari yahanganye nawe bikomeye muri 2017. Icyo gihe Boakai yari icyegera cy'umukuru w'igihugu Ellen Johnson Sirleaf, umukenyezi wa mbere muri Afrika icyo gihe yari yatowe mu nzira ya demokarasi. Weah afite imyaka 57 yahoze ari umukinnyi mpuzamakungu kirangiranwa w'umupira w'amaguru. Ari kumwe n'umutambukanyi wiwe n'umuhungu wiwe baraye bagiye gutora. Batoye ku ishuri shingiro ryo mu gisagara cya Painesville. Yagize ati abanyeliberia bakoresheje uburenganzira bwabo muri demokarasi na matora yabo kandi nibo bagiye guhitamo uzobabera umukuru w'igihugu. Muri aya matora Boakai yiyamamaje yemerera abanyagihugu ko azobashikana ku bintu intwaro ya Weah itashoboye kubashikana ko. Weah yagirizwa kuba atashitse kuvyo yiyemeje gukora mu bihe byo kwiyamamaza kwiwe mu matora aheruka. Ni mu gihe yari yemereye abanyagihugu ko azotuza ibiturire akanashumbusha bahuye n'ivyago by'intambara zo muri kahise zahitanye abantu bashika ku 250,000. Izo ntambara zabaye hagati y'umwaka w'1989 n'2003. Mu matora muri 2017 Weah yari yayonse ibice 61 n'ibice 5%, Boakai aronka ibice 38 n'ibice 5%.
Ijuri Amerika tugaruke muri Amerika hari biro vya president wiki gihugu White House vyatangaje ko president Joe Biden yabajijwe ibibazo no mu rugwi uri kurakora amatohoza ku mpapuro zirimo amabanga y'igihugu zatowe kumuhana iwe uri muri leta Delaware. Fidel Niyongabo atubwira ibindi.
Ariko yihweza niba Biden yaragumanye mu buryo buteye kubiri n'amategeko inzandiko z'amabanga y'igihugu igihe ari senateur n'igihe ari cegera cha president. Izo nzandiko zatowe imuhiriwe muri leta ya Delaware hamwe no mu biro yakoresha ku giti ciwe. Biden yatangaje ko atarazi ko yari afise izo nzandiko. Yavuze ko atakintu kinini kihari kubyerekeye izo nzandiko. Ian Sands, umuvugizi w'ibiro by'abajejwe guhanura president ku bibazo bijanye n'amategeko, yatangaje ko president Biden yishuye ibibazo yabajijwe atagahato. Abajejwe itohoza bamusanze ku ngoro yiwe Maison Blanche ku munsi w'Imana urangiye nejo ku munsi wa mbere. Kuba abajejwe itohoza babajije President Biden ibibazo kubijanye n'inzandiko z'amabanga y'igihugu byerekana ko itohoza ryabo riri hafi yo kurangira. Abajejwe itohoza bo mu biro by'umushikirizamanza adasanzwe Robert Hur barabajije ibibazo ibyabona batari batwe kuvyo bazi ku nzandiko z'amabanga y'igihugu. Nitangaza umuvugizi w'ibiro by'abajejwe guhanura President Biden ku bibazo byerekeye amategeko yamenyesheje ko ibiro vya President byakoranye neza n'abajejwe itohoza.
Barakoze bagenzi bacu ku makuru ijya nino ku isi baduteguye bakabaheje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na Twitter ariyo X ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ayo mu karere k'ibiyaga binini tuyahera mu Burundi hari ibiro by'umushikiriza manza mukuru vyemeje ko uwahoze ari umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu BRB mu mpfunyapfunyo yahagaritswe mu mpera z'indwi iheze yongera arapfungwa. Dieudonné Murengerantwari akekwa ko ivyaha byo kunyuruza no kubangamira ubutunzi bw'igihugu hamwe no gukoresha amafaranga y'inkomoko atawuzi yaravuye Eloge Wirikaneza arabandanye ino nkuru.
Itangazo cy'umushinjamanza akizigenza wa Repubulika y'Ijwi Amerika ryaronse ku mugoroba wa kuri uyu wa kabiri rivuga ko Dieudonné Murengerantwari yahagarikiwe rimwe n'undi muntu. N'umugwizatungazwi ku izina rya Sylvestre Niyonsaba Ijwi Amerika ryamenye ko ari umugwizatunga akorera mu gisata cy'ubutare akaba anafise imitahe muri Global Port Services ishyirahamwe rifise isoko ryo gukoresha ikivuko cya Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi. Umuvugizi wa Sentare Ntayinyuzwa n'ibiro by'umushinjamanza akizigenza Anyatse Bangiricenge yemereye itangazamakuru ko itangazo ari ry'ukuri nawe yatanze mu rubuga rw'umuhora wa WhatsApp abavugize b'inzego za leta bahuriramo namwe mu amenyeshamakuru b'Abarundi abiri rya Amerika birukanywemo iryo tangazo ryatewe ku mukono na Leonard Mane yakiza mushikiza manza akizigenza Republika rivuga riti bakurikiranwe ku byaha byo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu ukuryo ibiturire ukunyuruza amatungo y'igihugu no gukoresha amafaranga afite inkomoko mbi blanchiment d'argent mu gifaransa iryo tangazo ryemeza kwa abagabo babiri bahagaritswe ku munsi wa gatandatu w'indwi heze ku mutahe watohowe n'umushikiza manza akizigenza uwo mutahe wasaba n'uko akorwa isakwa ariko nta byafashwe ridondagura uko bingana n'ibyo ari byo ihagarikwa ryiwe n'umuhanuzi mwishikira mu biro bya president Ndayishimiye ubwiwe yari ihagarariye yamusanze muhiriwe yambaye bisanzwe baca bamujana ku biro butarariye nta n'umwanya wo kwihindura yaronse kubera yari yambaye ikabutura niko amasoko yacu mu gipolisi atashimiye ko afatwa amajwi n'uko umwidondoro wayo umenyekana yabwijwe rya Amerika ayo masoko yongera ko ati ubafungiwe mu igenderezi Bujumbura itangazo ry'umushyiza manza kizigenza rigabisha abategetsi bose n'abarundi muri rusange rivuga ko bica amatwi bakanka kumvira amabwiriza eta ababuza guhungabanya ubutunzi bw'igihugu rigirariti ibyo bakora amenye ko bitewe bitebuke bazobibazwa bakanabihanirwa kugeza ubu ntibizwi igihe wahoze yarongoye banki nkuru y'u Burundi BRD azohengukirizwa mu butungane mu bisanzwe nta mufungwa amara iminsi irenga 14 mu gashoho k'igipolisi canke k'intwaro ariko ufungiwe mu igendereza ico gisata gihabwa ububasha bwo kumubika igihe cose cifuza kugera kibonye ko amatohoza yose kirondera cayabonye ihagarikwa n'ifungwa rya Dieudonné Murengerantwari riri inyuma y'urugendo rwakozwe n'umurwi w'ikigega c'ICFMI wari urongowe na Mame Arthur Diouf ajejwe Burundi muri ico kigega mpuzamakungu muri raporo wasohoye uvuga ko wabonanye n'abategetsi b'Abarundi hagati y'amatariki ya 25 na 29 ukwezi kw'icenda maze hagati y'itariki zibiri n'iya kane ku kwezi kw'icumi ukorana inama n'abategetsi b'Uburundi ku buhinga bwa none mu bategetsi baganiriye n'izo ntumwa harimwo umushikiranganji wa mbere Gervain de la Kobucha ikiganiro cyo mu rwego rw'Amerika ryabonye kivuga ko ubutunzi bw'u Burundi bugeze ahatemba naho habaye utwigoro two kubunagura akarorero hagati mu kwezi kw'icenda Burundi bwari bufise amahera mu kigega ntegabizoza y'agaciro abushoboza kurangura hanze y'imipaka y'indwi zibiri zitarenga ntizirenguke mu gihe mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka yari ku rugero rw'ukwezi kurenga indwi imwe gusa mbega none ifatwa ryiwe ryo barigiye guhindura ibintu ho bakenewe gukorwa iki kubwira ibintu bisubire mu buryo ijwi rya Amerika ryaribajije umuhinga mu byerekeye ubutunzi Fortend ku Mana
ivyo ni ibintu bihambaye cyane abantu bakamenya ukuri dosinge niba yaje amakosa yakozwe amafaranga ya BRB n'amafaranga y'igihugu ibikena ry'amadovize ryagiye rajamo ibihugu by'amanyanga kandi cyane igihe banki nkuru y'igihugu bavuze ngo igiye gutwarirwa mu biro by'umukuru w'igihugu byacye bituma abantu benshi bo muri politiki bashaka kwivanga mu by'ingene BRB ingene ikora amadovize bagashaka kuyiha icyo gituma rero hari akwiye kuba itohoza ryerekana ingene iby'amadovize yageze nabi ingene ibaye inkuru yakoze nabi muri iki gihe n'abayirongoye n'abari imbere y'uyu muntu n'abategetsi bari bahaye turi ntaruha rwa sisitemu ube gito bwayi bari inkuru ni byinshi ikindi nuko muri iki gihe iyo banki nkuru y'igihugu yova mu biro by'umukuru w'igihugu ikaba ibanki nk'izindi ku isi nyine bimeze
umushinzi amanza kizigenza yatangaje ko uburenganzira bw'abafunzwe bwubahirijwe muri kino gihe cy'amatohoza mu murizi imiryango yabo izaha rikekwa ko bisanye ibyo arenga yome bunyoni yahoze amushikanganje wa mbere yagirizwa ku munsi w'imana yari yafashwe murenga ntwari yaciye asubirizwa nk'uko itegeko ry'umukuru w'igihugu rigena wamusubirije ijwi rya Amerika ryabonye rizerekana eroje uyika neza ijwi rya Amerika
Hiju kya Amerika rika tuandanirize mu Rwanda hishame muzamakunguru yaranira gateka kazi na muntu ku isi Human Rights Watch yagiriza leta y'ico gihugu guhunyanga gateka kazi na muntu no kubangamira abatavuga rumwe nayo bataba mu gihugu mucegeranyo cyasohowe ejo kwa kabiri Human Rights Watch yise dusange dukorane canke urapfa iryo shamwe rivuga ko abagira ico banebagura kuri leta y'u Rwanda bahigwa ruhongo aho bari hose n'imiryango yabo iri mu Rwanda ikabizira leta y'u Rwanda ivuga ko ibivugwa na Human Rights Watch ari binyoma vyambaye ubusa ibiri muri iyo report bibaze Geoffrey Mutagoma
ni raporo ndende y'amapaje 115 umuryango Human Rights Watch wese twiyungeho cyangwa upfe ikandamiza ndenga mipaka y'u Rwanda muri raporo uyu muryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu ugaruka ku mayeri menshi yahurijwe hamwe akora icyo wise urusobe mpuzamahanga rw'ikandamiza ukavuga ko ayo atagamije gusa gucecekesha amajwi y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ahubwo no gutera ubwoba abagerageza kubunenga Human Rights Watch muri raporo yayo ivuga ko uruhurirane rw'ihohoterwa ryo ku mubiri riri mu bwicanyi n'irigiswa kugenzurwa hafi gukoresha n'abamategeko yaba imbere mu gihugu na mpuzamahanga ihohoterwa rikorerwa abavandimwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari mu Rwanda no guharabikwa no guhindanyirizwa isura binyuze mu itotezwa rikorewe kuri internet byose bigize umuhate ugaragara wo gushaka gushyira mu kato uwagerageza kunenga ubutegetsi. Tirana Hassan umunyamabanga nshingwabikorwa wa Human Rights Watch yagize ati Abanyarwanda ba mu mahanga yewe n'aba mu birometero biherwa mu bihumbi kuri Rwanda barifata cyane mu kugira icyo bavuga bakirinda kujya mu bikorwa bya politiki kandi babaho batinya kugira aho bajya ko baterwa cyangwa se ngo abo bafitanye isano bari mu Rwanda bakibasirwa. Madamu Tirana Hassan yongeraho ko abafatanyabikorwa b'u Rwanda bakwiye guhumuka bakabona uyu muhate wagutse w'ubutegetsi bwa Kigali icyo ari cyo ko ari icyo yise ingaruka zo kudahana kwimitswe n'ishyaka riri ku butegetsi FPL mu gihe cy'imyaka 30. Umuryango Human Rights Watch uvuga ko muri iyo raporo yawo waganiriye n'abantu bagera ku 150 bari hirya no hino ku isi kucyo wise amahera abategetsi b'u Rwanda n'abakorana nabo bakoresha mu kwibasira Abanyarwanda baba mu mahanga. Uyu muryango uravuga ko wamenye ihohoterwa ryakorewe Abanyarwanda baba mu bihugu bya Australia, Ububiligi, Canada, Ubufaransa, Kenya, Mozambique, Afurika y'Epfo, Tanzania, Uganda, mu Bwongereza no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse yewe n'iryakorewe bafitanye isano baba mu Rwanda. Muri iyo raporo Human Rights Watch ivuga ko ubuhamya bw'abo bantu bugaragaza imiterere ibitero bihoraho ku batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda cyangwa yewe no kubanze gusa kubushyigikira cyangwa se kujya mu mashyirahamwe ya diaspora akorana nabwo hirya no hino ku isi. Uyu muryango uvuga ko amayeri menshi akenshi akorerwa icyarimwe kandi ko mu gihe amatageze ku ntego andakomeza kwifashishwa kugeza umuntu barimo kwibasira atsinzwe. Kubwo uyu muryango binyuze mu kwanga gusubira mu Rwanda no mu bushobozi bwabo bwo kunenga abategetsi barwo impunzi n'abasaba ubuhungiro aho bari mu mahanga bagerageza ubudahwema kuvuguruza isura y'igihugu gitekanye abantu badakwiriye guhunga abategetsi bashaka kugaragaza. Umuryango Human Rights Watch uvuga ko wakoze ubushakashatsi ku bwicanyi burenga 10 ugushimuta cyangwa kubigerageza izimizwa ry'abantu n'ibitero byibasira Abanyarwanda baba mu mahanga. Human Rights Watch ikavuga ko Leta y'u Rwanda yashatse kwifashisha imikoranire ya polisi mpuzamahanga irimo gushyira abantu ku ntonde z'abashakishwa na polisi mpuzamahanga Interpol. Leta y'u Rwanda kandi ngo yashatse kwifashisha inzego z'ubutabera n'ubusabe bw'iyoherezwa ry'abakekwaho ibyaha igamije ko abayinenga basubizwa mu Rwanda ku gahato. Human Rights Watch ivuga ko baganiriye nayo bavuze ko inshuro nyinshi aho bagirana amasano ba mu Rwanda bagiye bibasirwa bagafungwa binyuranyije n'amategeko bakorerwa iyicarubozo bagahozwa ku nkeke ndetse bakaninwa uburenganzira bwabo bwo gukora ingendo hagamijwe kotsa igitutu guhakana cyangwa gucecekesha abo mu miryango yabo baba mu mahanga. Umuryango Human Rights Watch uvuga ko kuva Perezida Kagame n'ishyaka rya FPR bafashe ubutegetsi mu mwaka w'1994 bakoze byinshi mu guteza imbere igihugu no gukurura ishoramari n'abakerarugendo hagamijwe kuzamura isura y'igihugu ku ruhando mpuzamahanga. Nyamara uyu muryango ukavuga ko ibyo byakozwe bitajyana n'iterambere mu kubahiriza uburenganzira bw'abaturage n'ubwa politiki. Umuryango Human Rights Watch wo muri Amerika kandi uvuga ko u Rwanda rwagiye ruzamuka ku ruhando mpuzamahanga rukabera imiryango mpuzamahanga yewe rukagira naho rw'igihugu cya mbere gifite ingabo nyinshi mu butumwa bw'amahoro bwa Roni. Hakiyongeraho n'ubufatanye rugerana n'ibindi bihugu ibyo bigatuma afatanya bikorwa barwo bakomeza kunanirwa kwemera urwego n'uburemere Human Rights ivuga ko iki gihugu gihonyora uburenganzira bwa muntu. Uyu muryango kandi uvuga ko kuva mu kwa gatanu mwaka 2021 wikoreye ubushakashatsi ku bwicanyi bwakorewe Abanyarwanda babiri babaga muri icyo gihugu ndetse ko hari umwe wa buri burengero n'abandi babiri abategetsi b'u Rwanda bagerageje gushimuta. Uyu muryango uvuga ko impunzi nyinshi z'Abanyarwanda ziba muri iki gihugu zabwiye ko zishyirwaho iterabwoba n'abategetsi ba ambasade y'u Rwanda. Umwe muri izo mpunzi z'Abanyarwanda aganira na Human Rights Watch yagize ati mporana ubwoba ndikanga iyo mbonye imodoka ihagaze inyuma yanjye ndikanga iyo hari umuntu uje aho nkorera mpora niteze kwicwa igihe cyose nanze gusubira mu Rwanda nicyo bazampora ntaho guhungira nta mutekano hano ariko kandi nta n'ahari umutekano. Madame Hassan avuga ko inkuru z'ibyabaye ku Banyarwanda baba mu mahanga zigaragaza urugendo rurerure Leta y'u Rwanda yitegura gukora ndetse n'ubushobozi ifite yagendeye kugaba ibitero ku batavuga rumwe nayo. Ati Leta z'ibihugu hirya no hino ku isi ndetse n'imiryango mpuzamahanga bagomba kuryoza u Rwanda ibikorwa byarwo byo guhonyora uburenganzira bwa muntu haba imbere mu gihugu no hanze yacyo. Icyakora Leta y'u Rwanda ihora yamaganira kure raporo z'imiryango mpuzamahanga zinenga guhonyora uburenganzira bwa muntu, yamaganiye kure ibikubiye muri iyi raporo. Abinyujije ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter, Madame Yolande Makoro uvugira Leta y'u Rwanda yise iyi raporo ko igamije guhindanya ukuri kw'ibibera mu Rwanda kandi yobya. Yagize ati ubushakashatsi bwose bwakorwa ku buryo butabogamye ku by'u Rwanda rwagezeho mu guteza imbere uburenganzira imibereho myiza n'agaciro k'abanyarwanda kuva mu myaka 29 ishize bwabona iterambere ridasanzwe rizana impinduka. Uyu muvugizi wa Leta yongeyeho ko u Rwanda rutacibwa intege muri ako kazi n'abantu bagendereye inabi bagamije guteza imbere biri mu mpamvu za politiki.
Ijwi ry'Amerika Washington DC turacabandanye n'amakuru agezweho mu karere. Amakungu yarayahimbaje umunsi wahariwe indwara zo mu mutwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Habajejwe amagara y'abantu mu ntara ya Kivu ya Ruguru bavuga ko uburenganzira bw'abarwaye n'abigeze kurwaye izo ndwara butubahirizwa na gato. Jimmy Shukurani bakomera atubandanirize ino nkuru.
Muri uyu mwaka wa 2023 insanganyamatsiko yavugaga ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'abarwayi b'indwara zo mu mutwe. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abarwayi b'izi indwara zo mu mutwe ntabwo uburenganzira bwabo bwubahirizwa. Ibi bivugwa n'ubuyobozi bwa divizi ishinzwe gukurikirana bahuye n'ihungabana n'uburwayi bwo mu mutwe mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Muganga Moise Mbusa ahagarariye ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku barwaye indwara zo mu mutwe no gutabara bahuye n'ihungabana mu ntara ya Kivu ya Ruguru kizwi nka Tulizo Letu. Uyu munsi hizihizwa umunsi mpuzamahanga w'uburwayi bwo mu mutwe. Insanganyamatsiko kuri uyu mwaka yavugaga ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'abarwayi b'izi indwara abenshi bafata nk'ubumuga, ariko nyamara aba baravurwa bagakira. Mu gihugu cyacu cya Kongo aba bantu ntabwo bahabwa agaciro ugereranyije no mu bindi bihugu bituzengurutse. Iyi nzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe yabwiye Radio Ijwi ry'Amerika ko impamvu bafite iki kibazo cyo mu mutwe batitabwaho ari uko Leta ya Kongo idaha uburemere iki kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Iyo umuntu arwaye indwara yo mu mutwe usanga n'umuryango w'umwinubira ndetse na sosiyete yose. Ibi rero bikamutera kwiheba cyane. Ikibazo ni uko Leta yacu idashyiraho amategeko agenga bahuye n'iki kibazo. Ibi bigatuma rero ababana n'ubu bumuga bakomeza gusuzugurwa cyane. Mbese ntabwo bafite amategeko yihariye abarengera.
Pour protéger cette catégorie de personnes.
Muri raporo yashyirwa hagaragara umunsi umwe gusa mbere y'uko hizihizwa umunsi mpuzamahanga w'ubuzima bwo mu mutwe, Minisiteri y'Ubuzima muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko Abanyekongo barenga miliyoni 20 barwaye izo ndwara. Iyi raporo yemeje ko abantu 5 mu barwaye izi ndwara badashobora kugira icyo ari cyo cyose bakora kijyanye no gutekereza cyane. Minisiteri y'Ubuzima ikomeza ivuga ko impamvu iyi mibare ikomeza kwiyongera ari ukubera ko ababana n'ubu burwayi nta bufasha bwimbitse babona, haba ku bahanga mu by'ubuzima n'ibijyanye nabyo. Abafite ikibazo cy'izi indwara zo mu mutwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baba cyane mu mijyi no mu masantere manini. Kuba aba bantu ntawe kubitaho bagira bibatera kuzerera cyane, bikongera impfu nyinshi cyane ko abenshi mu baturage babafata nk'abajura. Minisiteri y'Ubuzima yemeza ko uretse kuba abarwaye izi ndwara bahura n'ikibazo cyo gusuzugurwa n'abandi baturage basanzwe, hari izindi ndwara zikomeye aba bantu bahura nazo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Iyi raporo ikomeza ivuga ko aba bahura n'ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari abantu baba cyane mu duce twibasiwe n'intambara. Muganga Moise Mbusa arasobanura impamvu. Hano iwacu intambara nyinshi zigenda ziyongera nizo zituma ababana n'ubu burwayi bakomeza kuba benshi. Ko imibare igenda iba myinshi, ibi niko bigenda bigira ingaruka ku buzima bwabo, kuko ibyo biterwa n'ibyo babona n'ibyo bakora mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ibyo rero bikagira ingaruka cyane nyinshi, kuko n'imyaka yabo yo kuba kuri iyi si iba mike cyane. Nubwo ibi byose biba, twebwe mu bushobozi buke dufite tubaha imiti no kubafasha ku bibazo by'ihungabana bahuye nabyo bigenda bikagera no mu mitekerereze yabo. Mu mujyi wa Goma hari ikigo nderabuzima kimwe gusa cyita ku buzima bw'indwara zo mu mutwe, aricyo Tulizo Letu. Nta bufasha buhagije kibona. Umwe mu bayobozi bacyo yatubwiye ko buri kwezi iki kigo cyakira abantu barenga 1000. Nta kirenzeho yifuje gutangaza kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika. Ku rwego rw'intara ya Kivu ya Ruguru, nta gikorwa cyo kuzirikana uyu munsi twamenye cyaba cyarateguwe n'ubuyobozi. Jimmy Shukurani bakomera. Ijwi ry'Amerika, Igoma.
Ijwi ry'Amerika, reka ibiganiro byacu tubandanirize kuri Amerikana na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Naramutse neza uyu munsi munyemerere twungurane ibitekerezo ku mpapuro za Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese ni umutungo we cyangwa ni umutungo w'abaturage? Ikaze mu kiganiro Amerikana. Kwezi kwa 11 kumwaka ushize w'ibihumbi 2022, Minisitiri w'Ubutabera wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Merrick Garland, ari nawe umushinjacyaha mukuru w'igihugu, yashyizeho umushinjacyaha udasanzwe wihariye witwa Jack Smith wo gukora anketi ku kibazo cy'impapuro z'amabanga y'igihugu wari umukuru w'igihugu Donald Trump yaba yaratwaye iwe mu rugo rwe bwite avuye ku butegetsi. Mu kwa mbere k'uyu mwaka w'ibihumbi 2023, Ministro Garland yashyizeho undi mushinjacyaha udasanzwe wihariye witwa Robert Hur wo gukora anketi noneho kuri President Joe Biden. Uyu nawe ni ukuvuga nyine Biden yaba yaratwaye iwe mu rugo impapuro z'amabanga y'igihugu arangije manda ya Vice President mu 2017 na mbere yo kuba umukuru w'igihugu mu 2021. Umushinjacyaha udasanzwe wihariye abafite ubwigenge n'ubwisanzure bihagije, afite ububasha buremereye bwo kugenza icyaha cyaba gihari no kugishyikiriza inkiko bibaye ngombwa. Akora akazi Minisitiri w'Ubutabera abashaka kurinda Minisiteri ye n'abandi bashinjacyaha basanzwe kubogama kubera impamvu za politiki. Iyo uyu mushinjacyaha udasanzwe wihariye arangije akazi ke, akora raporo ya nyuma, noneho manda ye ikabirangiye. Kuki rero ubutabera bukurikiranye izi mpapuro z'amabanga y'igihugu? Igisubizo kiroroshye. Nta burenganzira umukuru w'igihugu cyo igihe afite bwo gutwara icyo ari cyo cyose gifitanye isano n'imirimo yatorewe na rubanda iyo arangije iyo manda nyine. Byaba inyandiko zirimo diskuru, yemwe nibyo yaba yaranditse ubwe n'umukono we bwite, amafoto, video za email n'ibindi byinshi. Nibyo bamufashije gutegeka bose nuko. Byose ni umutungo wa guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abaturage bayo. Bigomba gushyikirizwa inzu y'ububiko bwa Leta, National Archives mu Cyongereza. Biteganijwe n'itegeko ryitwa Presidential Records Act ryo mu 1978, ni ukuvuga itegeko rigenga imishyingurire y'ibyo president uvuye ku butegetsi yakoze. Ijwi ry'Amerika. Ibi byose bigamije kubungabunga amateka. Abashakashatsi babifiteho uburenganzira n'umuturage uwo ari we wese nuko. Abukura mu itegeko ryitwa Freedom of Information Act, ni ukuvuga itegeko rimwemerera kubaza guverinoma uko ikora n'ibyo ikora. Ashobora kubibaza guhera ku myaka 5 ya nyuma y'ubutegetsi bwa perezida runaka, ariko perezida wa Repubulika ashobora gushyiraho iteka ribibuza mu gihe cy'imyaka 12 bitewe n'impamvu zitandukanye nk'umutekano w'igihugu tuvuge. National Archives yabwiye Ijwi rya Amerika ko itunze inyandiko miliyari 15 zanditse ku mpapuro, amakarita arenga miliyari 18 y'ahantu hatandukanye n'ibishushanyo by'imyubakire, amashusho arenga miliyoni 43, video zirenga 110, filime zirenga 365, n'amamiliyari y'ibindi byose bikomoka ku ikoranabuhanga. Usibye icyicaro gikuru kiri hano i Washington DC, umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, National Archives ifite ububiko no mu zindi nyubako 43 zitandukanye hirya no hino mu gihugu, zirimo n'izu ndangamurage z'abaperezidant bose bacyuye igihe zubatse akenshi muri leta bakomokamo. Nshuti zacu, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi nahagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro, murakarama.
Akaba ino gaduce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro vyacu vya mbere vya kino gitondo. Reka nshimire ababigizemwo uruhara kuri micro mari kumwe na Joe Diane Ninahazwe, yakoze Nadia Taha, yavyegeranije Etienne Karekezi niwe yaraduhagarikiye. Ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye, tubifuriza kwandanya muranirwa mu vyo murimo vyose, turongera mu biganiro biri imbere.